ири низ види Америк. Izwidi Amerika ritanga ibiganiro bibashikiza imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turaramukije nshuti mwese muduteze amatwi muri gitondo ku munsi wa gatatu tariki 28 z'ukwezi k'8 umwaka w'2019 kuri micro muri kumwe na Jefiden Yongapa. Urunani rw'abashingwa manza baburanira abakorewe ibyaha bihanwa n'ubutungane mpuzamakungu Kadib ruriyamiriza ingingo yatangajwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania yo gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu.
Twebwe muri Kadive turiko turiyumvira inene bwo kwitwara igihugu ca Tanzania mu masentare mpuzamakungu cane cane mu karere.
Uyo ni Siriyake Niyibitegeka ajejwe imigenderanire mu runani Kavibe. Mu Rwanda ejo kuwa kabiri abasenateri bifuza guhiganirwa ibibanza mu nama nshingamateka batanguye kwiyamamaza. Imbere yuko dushika kuri ayo makuru, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino dufitiye muri aka kanya. Aloyce,
urakoze. Fidel, ndamutse n'abaduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatatu. Isosiyete y'indege zitwara abantu y'igihugu cya Uganda, Uganda Airlines, ejo ku munsi wa kabiri niho yatangura ibikorwa byo gutwara abantu n'abantu n'indege, ikaba yatanguriye ku murwa mukuru w'igihugu cya Kenya, Nairobi. Iyo sosiyete yari yarahombye mu mwaka w'2021. Iyo sosiyete y'indege zitwara abantu ya Uganda izokorera mu karere nko ku murwa mukuru wa Somalia, Mogadishu. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yiyemeje mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka gusubira kunagura Uganda Airlines kubera ari ikintu gihesha agateka igihugu ciwe. Bitezwe ko Uganda Airlines ihiganwa n'ayandi masosiyete y'indege zitwara abantu yo muri ako karere nka Kenya Airways. Indege zayo zisanzwe zikorera kenshi hagati y'umurwa mukuru wa Kenya, Nairobi, hamwe n'igisagara cya Entebbe mu gihugu cya Uganda. Abatabazi b'Ubufaransa baratabaye abimukira 22 barimwo abana 11 mu gihe ubwato barimwo bwasambukira mu mazi bariko baragerageza kujabuka mu Bwongereza, nk'uko byashikirijwe n'abategetsi b'Ubufaransa bagenzura amazi. Kuva mu kwezi kwa mbere abimukira 150,000 baratabawe bariko baragerageza kwinjira mu gihugu cy'Ubwongereza canke mu Bufaransa, nk'uko ibiharuro byashikirijwe n'Ubufaransa byabivuga. Bibaye inyuma yaho ikiziga c'umwimukira akomoka muri Iraq yari kagerageza ko gava mu Bufaransa yinjira mu Bwongereza gitorewe ku munsi wa mbere ku nkengera z'amazi y'Ububirigi. Bitekanijwe ko ejo ku munsi wa kane umushikiranganji w'Ubwongereza w'intwaro mu gihugu hagati Priti Patel aganira kuri ico kibazo cy'uyu mukira batubahiriza amategeko na mugenzi we w'Ubufaransa Christophe Castaner. Perezida wa Brazil Jair Bolsonaro aremera kwakira imfashanyo z'abanyamahanga zo kurwanya imiriro mu ishyamba rya Amazone, ariko gusa mu gihe igihugu ciwe cemerewe kwikoreshereza ayo mafaranga. Ibyo byashikirijwe n'umuvugizi wiwe ejo ku munsi wa kabiri. Baburamatari b'amareta atari make muri Amazoni babwiye Bolsonaro mu nama bagize ku munsi wa kabiri ejo kw'imfashanyo y'amakungu ari nkenegwa kugira bahagarike uwo muriro. Uwo mutegetsi wo hejuru wa Brezile ku munsi wa mbere yari yaranse imfashanyo y'imiliyoni 20 z'amadolari y'Abanyamerika yemewe n'ibihugu vya G7 yo kurwanya iyo miriro muri Brezile hamwe na Bolivia. Mu kuvuga ko perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron akwiye kuraba ivyo mu nzu yiwe gusa n'abakoloni akoresha, Bolsonaro avuga kwako atitwararika ibidukikije amaze igihe anebagurwa nabo mu gihugu ciwe ku buryo ateba kugira ico akoze kuri iyo miriro, kandi ibihumbi vy'abanyagihugu biwe mu minsi yeze baragaragaje kababaro bafise kubona ata kintu ariko arabikorako. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yarabonanye ejo ku munsi wa kabiri na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin i Moscow ku mugwa mukuru w'Uburusiya baravugana ingene bokemura ibibatandukanya mu ntambara barimwo mu gihugu ca Syria. Uburusiya bushigikiye leta ya Perezida wa Syria Bashar al-Assad mu gihe Turukiya gifasha imwe mu mihari irwanya leta ya Syria. Amakuru yasohotse inyuma y'uwo mubonano avuga ko abategetsi babiri bashikirije ko bizeye gukorera hamwe kugira bagabanye imirwano iri mu ntara ya Idlib muri Syria. Erdogan asaba ko Uburusiya buhagarika gufasha leta ya Damas muri ico gihugu ca Syria mu kwirukana abarobere mu ntara ya Idlib. Uyo mubonano uje inyuma yaho igihugu ca Turukiya na leta zumwe za Amerika bemeranije gukorera hamwe mu bya gisirikare kuri yo ntambara mu gihugu ca Syria. Ababikurikiranira hafi ivyo ntambara baranuganuga ko Perezida Putin w'u Rusiya ariko ararondera kuburizamwo uko gukorera hamwe hagati ya leta zumwe za Amerika hamwe n'igihugu ca Turukiya. Abategetsi ba Amerika na Turukiya bafunditse uko gukorera hamwe ku itariki ya indwi ukwezi k'umunani uyu mwaka w'2019 kugira bace akarere katarangwamwo imirwano. Ankara ikavuga ko ari ugukingira urubibe rwayo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifuza ko iyo ntambara muri Syria ihera vuba bwangu.
Urakoze Aloyis ku makuru wejeje kudushikiriza. Radio Ijwi d'Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Urunani rw'abashingwa manza baburanira bahuye n'abakorewe ibyaha bihanwa n'ubutungane mpuzamakungu CAVIB, Collectif des Avocats pour la Défense des Victimes de Crimes de Droit International commis au Burundi, ruvuga ko rugiye kwitwarira leta ya Tanzania ku ngingo iherutse gufata yo gutahukana impunzi z'abarundi zibishaka n'isitavyifuza. Ugo runani rwagiriza abategetsi ba leta ya Tanzania gukorana na leta y'u Burundi kugira bashore ku icumu izo mpunzi zemeza ko ico zahunze kikihari. Ariko umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu Burundi Pascal Barandagi amenyesha ko nyabuna ugutahukana impunzi ari urukundo leta irongowe na Perezida Nkurunziza ifitiye abarundi bose harimo n'abahunze igihugu. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza.
Runani CAVIB ruvuga ko utatangajwe na gato no mumvikano wabaye ku munsi w'Imana uheze hagati ya leta z'u Burundi na Tanzania wo gutahukana impunzi haba ku bushake bwazo canke zitavyifuza biciye mu masezerano yasinywe n'abashikiranganji b'intwaro hagati mu gihugu b'ivyo bihugu bibiri. Maitre Cyriac n'ibitegekajejwe imigenderanire muri urwo runani rw'abashingwa manza b'Abarundi agaruka ku turorero twatumye we n'abagenzi be badatungurwa n'ivyatangajwe na Kangi Rugola umushikiranganji w'intwaro hagati muri Tanzania.
Umutegetsi nyene yaramaze kuvuga amajambo nkayo itariki ya 2024 z'ukwezi kw'indwi umwaka uheze mu ikambi y'impunzi ya Ndota. Yari yavuze ibisa n'ibyo nyene byo guca ivutu impunzi z'abarundi, avuga yuko batemeye gutaha ku nguvu bazofungwa cyangwa bakagirirwa nabi mu bundi buryo. Kandi hari n'abandi bategetsi b'igihugu cya Tanzania bari bamaze kuvuga nk'ibyo. Hano uvuga nk'umukuru w'igihugu wenyine Magufuli, muravyibuka mu kwezi kw'indwi mu 2017 aheje kubonana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza. Yaciye avuga ati abantu bariko bavuga ko mu gihugu cy'u Burundi atamahora hari bakwiye kubihagarika. Aho twebwe muri CAVIB biradutangaza rwose iyo twumvise amajambo nk'aya. Kandi hari n'abyegeranyo by'amashyirahamwe hagati y'akazi na muntu biguma byerekana yuko ubwicanyi mu Burundi n'ibindi byazagahomera bunwa bihari, kandi nta kintu na kimwe kigaragaza ko biriko biragabanuka. Cyane cyane hakaba hariho n'ubwoba ko bidushishikara biba nabi mu gihe twegereje amatora y'2020.
CAVIB yagiriza Tanzania guhonyanga amategeko agenga impunzi.
Igihugu cya Tanzania ibintu kiriko kiragira ku mpunzi z'abarundi biranyuranye cyane n'amaesuri majuridike international. Aha nuvuga nk'amategeko mpuzamakungu asanzwe akingira impunzi la Convention de 1951, kandi hariho n'andi mategeko menshi abuza yuko igihugu kanaka kirunga ikimpunzi mu gihugu umutekano wazo utawukingiwe. Aha novuga nk'itegeko mpuzamakungu igwanya guhohoterwa hariho n'andi mategeko mpuza makungu notamize yerekeye disparition forcée la charte africaine des droits de l'homme et des peuples la convention de l'unité africaine et les salles d'aspect proprement des réfugiés en afrique n'ibindi n'ibindi si nubigaruka ko cyane ibyo kuko ikintu yuko igihugu kidashobora na rimwe kwirukana impunzi mu gihugu zavuyemo kandi bigaragara yuko zishobora kugirwa nabi icyo ni ikintu mu mategeko mpuzamakungu gisanzwe kizwi kandi nibaza yuko abategetsi ba Tanzania ibyo babikora babizi
ivyo Tanzania ikora yumvikanye n'uBurundi umushikanganje Pascal barandagiye w'intware yo hagati mu gihugu abiyindi nsiguro aha yari nduta ku munsi wa gatanu uheze nyuma y'imyaka ibiri yamaze atajayo
uno munsi rero namba turi ngaha ni kimenyetso kitabesha ko leta y'uBurundi irongowe na nyiricubayo Petero Nkurunziza bakunda igitumi bakunda uko turi ngaha nka leta tubabwira gutaha siko ibihugu byose bibikora twabibonye mu kaise k'ibihugu aho ibihugu byavuga biti ala hunze ni bagumeyo abangaha barakwiye twese tubivuga sise tuvuga tuti umwana w'uBurundi ahari hose umuvuka Burundi canke akomoka ku Burundi natahe mu gihugu ciwe igihugu kiriteguye kubakirana ugweze
imbere yuko kibakira muri kavibe ho biteguriye kuja muri za sentare
mwebwe muri kavibe turiko turiyuvira ingene bwo kwitwara igihugu ca Tanzania mu masentare mpuzamakungu cane cane mu karere kandi duhamagarira yandi mashyirahamwe yose agwanira gatika kazi na muntu aba mu Burundi canke mu karere ko yoja hamwe agakora ibishoboka byose kugira ngo izo mpunzi z'abarundi nizitanwe ku nguvu kandi izo mpunzi z'abarundi ntizibandanye zicwa ntizibandanye zifatwa ku nguvu ntizibandanye zihohoterwa
ayo mabi bwana barandagiye asanga atahandi mpunzi zo yahungira atari mu gihugu cazibarutse
amatongo yanyu muzurasangaho uzosanga byajemo ingorane leta n'iki habereye kugira imusubize itongo giwe mwima amatwi abababesha bababwira ibintu byo kugendera mu kirere mama ngo ejo muzogenda muri Tazini mama ngo ejo muzogenda mu Budagi mu bihugu vya Buraya ubwo n'uruhendo ivyo bihugu vya kabifisaho bishira abanyafrika bamwe biriko baragwa mu mazi babuziyo baja bagwa mu biyaga bagwayo kubera iki
kugeza mu mpera z'ukwezi kw'indwi uwo mwaka ibisata bijeje rwo gufasha impunzi vyavuga ko abarundi bacatse ubuhungiro mu karere ari 342,000 687,067 mu myaka iheze baharurwa mu gice c'umuriyoni leta ya Burundi yakatari gake yagirije ivyo bisata ko bigagamisha ibitigiri kandi bimwe muri ivyo bibuza impunzi gutahuka ibi byagirije na rugo yabigarutseko mu kiganiro yahamenyesha makuru ku munsi w'Imana anagiriza amashyirahamwe kubwiwe yiyita yahanira agateka kazi na muntu atakindajejwe atari ugutera ubwoba impunzi ngo ntizitahuke yagiriye kasezeranira ko zizotahukanwa mu Burundi byanka byakunda Eroje Urika neza Nairobi Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Rwanda ejo ku munsi wa kabiri abasenateri bifuza guhiganirwa ibibanza mu nama nshingamateka batanguye kwiyamamaza mu gisagara ca Kigali abakandida senateri bane biyamamaje mu karere ka Gasabo ari naho hatangurijwe ibikorwa vyo kwiyamamaza ku rwego rw'igihugu ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi
Umujyi wa Kigali ufite abasenateri bane bazatorwa mu senateri umwe uzahagararira abatuye mu murwa mukuru w'u Rwanda. Abakandida bose bahabwaga iminota 15 bagasobanura gahunda bafitiye abatuye mu murwa mukuru bakavuga imirimo bakoze ndetse bagasobanura n'amashuri bizi. Ntidendereza William n'umwe mu batanira intebe imwe rukumbi y'umusenateri uzahagararira umujyi wa Kigali yasobanuye ko yakoze imirimo inyuranye irimo iyo kuyobora akarere ka Kicukiro akabasabye inteko itora ku muhundagaza w'amajwi akazahagararira abaturage b'umujyi wa Kigali nk'umuntu uzi neza uyu mujyi.
Ibibazo biri gutunga na duba bitari kimihuro. Ibibazo biri gahanga bitari muri gatenga. Nibituma mbere kandi uko mungi ikize mu kanto na abanzi neza umujyi wa Kigali akahagararira nk'umukandida mutazagira
Mu bakandida bagaragaye mu mujyi wa Kigali hagiye haboneka bamwe bari basanzwe mu buyobozi bw'igihugu basabaga amajwi ngo bakomeze byinshi batangiye mu yindi mirimo bakoze Zeno Mutimura n'umwe mu bari bagize inteko ishinga amategeko ku mutwe w'abadepite wacyuye igihe akabasabye inteko gutora kuzamugirira icyizere agasoza ibyo yatangiye
ikindi tazana muri sena ubundi ari mu bibuga ndavuga muri diplomasi ntabwo ariko nahagarariye komite ya international association ku rwego rwa rwanda bagarafika muri City International tugiye kujya coda inama nkuru ikomeye cyane y'abakuru b'ubuvugizi bw'icyongereza hano mu Rwanda ubwo ni amahirwe mfatise abana mwafataha.
Abaturage bagize inteko itora bagiye bahata ibibazo abakandida cyane cyane bishingiye ku bikorwa byo gushyigikira rubanda rugufi narwo rukaba rwakwemererwa gutura mu mujyi wa Kigali nk'abiyifite.
Nagira ngo dusobanure neza uburyo muzanoza amategeko n'ugera muri Sena arengera abaturage b'umujyi hatavuyemo n'umwe, kuko umujyi burugizwe n'ibyiciro bitandukanye, abakene, abakire n'abandi bifashije mu rwego ruciriritse. Hari politike yagiye ibaho yo kuvugurura umujyi ariko ugasanga iragenda yigiza y'abantu rubanda rugufi bakajya hanze y'umujyi. Hari abimuwe mu duce dutandukanye tw'umujyi ariko imibereho irabananira mu byaro bagaruka. Ni gute muzashyiraho itegeko rirengera abantu bose ingeri zose mu mujyi kugira ngo bawubemo, cyane cyane ko arimo benshi baba barakuriye ubuzima bundi bwo hanze y'umujyi?
Umukandida senateri rwa Kayiro Mabuka Inyasi we yabwiye abagize inteko itora ko mu gihe baba bamutuye yazaharanira ko abanyarwanda bakwita ku kibazo cyo kuringaniza imbyaro. Uyu mukandida avuga ko kugira abana benshi mu gihugu gito usanga bidindiza iterambere ry'igihugu. Umukandida Butera John we yavuze ko azaharanira gushyiraho amategeko aho abaturage ubushobozi n'imbaraga. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora Charles Munyane neza watangije ibikorwa byo kwiyamamaza ku rwego rw'igihugu yasabye abakandida bifuza kujya muri Sena ko mu kwiyamamaza bazirinda cyane gukoresha amagambo agaragaramo amacakubiri.
Twabibukije amabwiriza, tubibutsa ibyo musabwa cyane cyane igihe mwiyamamaza, ururimi mukoresha, imvugo mukoresha n'imyitwarire muri rusange kugomba kuba iganisha mu byubaka iki gihugu cyacu. Namwe abo biyamamaza imbere mugize inama njyanama y'umujyi wa Kigali ndetse na biro z'inama njyanama z'imirenge, tuributsa ko muri hano mu izina ryacu twese dutuye umujyi wa Kigali kuko twarabatoye. Nanone itariki 16 z'ukwezi kwa cyenda muzongera muhure noneho mugiye gutora uhitamo umwe muri aba bakandida dufite.
Umujyi wa Kigali ufite abakandida bane bazatorwamo umusenateri umwe uzawuhagararira mu matora ateganijwe tariki ya 16 z'ukwezi gutaha. Abasenateri bazatorwa bazakora manda y'imyaka 5 ishobora kongerwa rimwe. Biteganijwe ko nibura tariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 abasenateri bashya bazaba bamenyekanye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Abakobwa mu bumenyi n'umwiherero abiga mu mashuri yisumbuye muri Malawi bagiyemwo muri uku kwezi muri kaminuza y'igihugu. Uwo mwiherero warugenewe guhimiriza abakobwa kwiga ivyerekeye ubumenyi busanzwe bwiganziwe n'igitsina gabo. Inkuru yateguwe na Lamek Masina muri Malawi, inonosogwa na Venuste Nshimiyimana, umumenyeshamakuru wacu mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza.
Mu gihe cy'ibyumweru bibiri leta ya Malawi yakanguriye kandi ishishikariza abakobwa babyiruka kwiga siyanse, Davis Mweta niwe uyobora akanama kateguye uyu mwiherero.
Uyu mwiherero twawuteguye duhereye ko muri Malawi dufite abakobwa benshi kandi koko abaturage 52% ni igitsina gore, ariko iyo tugiye mu rwego rw'ubumenyi n'ikoranabuhanga usanga umubare w'igitsina gore ari muto.
Mu gihe nk'iki abanyeshuri b'abahanga muri kaminuza ya Malawi babwira abaje mu mwiherero uko kwiga siyanse bigenda. Rachel Nyanda ni umunyeshuri muri kaminuza ya Malawi akaba yigira kuzaba injeniyeri.
What I can say to those ladies is that if you believe that you can be an engineer, you believe that you can be a scientist, just do what you believe in. Don't mind about what the society tells us. Get out of that space that they put us and do what you want.
Abari mu mwiherero bize uko amazi yakoreshwa aronderezwa, gukoresha inganda ndetse n'ikoranabuhanga.
Even if I go home now, I know how to program an app. And if I see any other problems, I'm pretty sure that I'm going to find some solutions to it and create more apps and help a lot of people in Malawi.
Kandi nokora n'izindi programme nkafasha abantu benshi muri Malawi.
We have learned about ecology. twize ibijanye n'ibidukikije batwigishije n'ukuntu twofata inyamaswa zimwe zimwe kugira ngo tuzikorere ko ubushakashatsi nko gupima amaraso yazo tukamenya nk'indwara zifata inyoni.
Hari abavuga ko uyu mwiherero nta kamaro ufite kubera ko utamara igihe gihagije ngo abana bashobore gusobanukirwa n'inyigisho bahabwa kandi zikomeye. Chantal Ndikumana yigisha ibiharuro mu mashuri yisumbuye mu Bwongereza avuga ko umwiherero nk'uyu ari ingirakamaro.
Ego cyane, ndabona ko uwo mwiherero ari mwiza kuko bituma abo bana bakunda ibyigwa bya siyansi. Rero ni ikintu abantu bose boshimika kwigisha, cyane cyane abana bakiri bato, kubera iyo siyansi ituma haba inyishu ku ngorana nyinshi z'abana bagomba kwiga mu minsi yisumbuye cyangwa bari mu myaka yisumbuye. Bagomba kwiga ibintu byose tunavuga nka tekinoloji, urabona uburyo buhinga bwo gukora tuvuge nka amaordinateur cyangwa nk'amasiyansi yandi, amasiyansi twita naturele.
Ariko se kuki bagomba gutangira kubigisha, kubakangurira gukunda siyansi bakiri bato?
Ni byiza ko abana batangura kubigisha bakiri bato kubera byoroha mu guteza imbere. Tuvuge nk'ubu bagomba kwiga nka biologi ituma turonka abaganga benshi. Umwana rero babimwigishije akiri muto biramufasha, kandi bashimike ko rwose cyane kuri izo siyanse kuko ni nyinshi kuri izi ngorane zose dufise ngaha ku isi.
Ariko se kuba nyine harateguwe umwiherero ureba abakobwa gusa, bitwaje yuko abakobwa aribo benshi muri Malawi, ariko na cyane cyane yuko ubundi ku busanzwe siyansi ubwo bumenyi bwiharirwa cyane n'abagabo, wowe nawe ni kubibona?
Ego, ndabishimika ko cyane kuko umukobwa niwe agira urugo. Yagiye hose kenshi mu Kirundi twebwe baravuga ngo umugusha atunga ahusha umugore, kubera kenshi hari ibintu byinshi umugore akora mu rugo bigatuma haba iterambere mu rugo. Habaye iterambere mu rugo ni ukuvuga ndahabaye hose haba iterambere. Rero uwo mugore yize abigira akamaro nininya cyane ahabaye iyo yize.
Chantal Ndikumana wigisha imibare ibiharuro mu mashuri yisumbuye mu Bwongereza, abigisha siyanse muri Malawi nabo bavuga ko umwiherero nk'uyu ubugamije kubyutsa umusemburo wa siyanse mu bana b'abakobwa. Tokom Tewa ni umwigisha muri kaminuza ya Malawi.
An inspiration can be 30 minutes.
Iminota 30 irakwiye kugira ngo wakunze ikintu avyerekane. Icyo dukora rero si ukubagira abanyabumenyi bahambaye, ahubwo ni ugutuma bakunda za siyansi. Niyo mpamvu tuvanga inyigisho zitandukanye na za siyansi.
Abateguye uyu mwiherero bavuga kandi ko ikizakurikira ari ukujya kureba uko inyigisho zashyizwe mu bikorwa n'abazihawe aho bari mu mashuri yabo. Venuste Nshimimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Tumwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo, mwateguriwe kandi mushikirizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Muri uku kwezi Leta Zunze Ubumwe za Amerika irazirikana imyaka 400 ishize abacakara babirabura ba mbere na mbere bahageze. Ese amaherezo y'aba bantu yabaye ayahe? Nibyo tuganiraho muri make. Abirabura b'abacakara ba mbere bageze mu gihugu tuzi muri iki gihe nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa munani 1619. Bari imbohe mu bwato bw'abacuruzi b'abacanshuro b'Abongereza bwitwaga White Lion. Bari 20 bururukirijwe mu cyambu cya Jamestown muri Virginia, yari imwe muri koloni z'Ubwongereza ku mugabane wa Amerika ya ruguru. Abo bantu bagurishijwe ibiribwa. Bari barafatiwe mu gihugu cyitwaga Ndongo ku ngoma y'umwami Mbande. Ndongo ni muri Angola y'iki gihe. Abahanga mu by'amateka bazi amazina ya bamwe muri bo. Yari amazina ya Gikristu bahawe n'abazungu babafashe. Bamwe bamenwe ni Antoni, Isabella, William, Angela, Frances, Margareta, Yohani na Edward. Amazina yabo bwite yabase na basekuru yo ntabwo azwi. Ayo bahawe nayo yarazimiye burundu. Mbese nta uzi amarengero y'aba bantu nk'uko James Horn abisobanura. James Horn ni umuyobozi w'ishyirahamwe ridaharanira inyungu ryitwa Jamestown Recovery Foundation, rikora ubushakashatsi ku baturage ba mbere na mbere ba Jamestown barimo rero n'abacakara bahageze bwa mbere. Izina ry'umwe rukumbi muri ababirabura ba mbere na mbere b'abacakara niryo riboneka kabiri mu mateka. Ni umugore witwa Angela cyangwa se Angela. Bwa mbere ni mu ibarura ry'abaturage ba koloni ya Virginia ryo ku itariki ya 16 y'ukwa kabiri 1624, bwa kabiri ni mu ibarura ryo ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa mbere 1625. Angela yari afite imyaka ingahe? Yitabye Imana ryari? Reka da, ibyo byose ntaho bigaragara na hamwe. Ariya mabarura avuga gusa ko yari umucakara mu rugo rwa Kapiteni William Pierce, wari umukire w'umuhinzi, umucuruzi n'umunyapolitiki ukomeye. Mu rwego rwa politiki yaje kuba guverineri wungirije wa Virginia. Ijwi rya Amerika. Nyuma y'umwaka w'1625, nta handi izina rya Angela ryongeye kugaragara. Bly Straub, umuyobozi w'ikigo ndangamurage ku miturire ya mbere ya Jamestown, ati Angela niwe mugore w'umunyafurikakazi wa mbere na mbere izina rye ryabaruwe. Amateka ye twayagereranyaho gato n'aya Eva muri Bibiliya, niwe byose bitangiriraho. Koko rero mu 1660, koloni zitandukanye z'Ubwongereza muri Amerika zashyizeho itegeko rivuga ko ubucakara buzajya bukomoka ku babyeyi b'abagore, bityo rero biba uruhererekane ukavuka ku babyeyi b'abacakara nawe ukaba umucakara. Ayo mategeko yabujije kandi abazungu kurongora abirabura. Yagumyeho imyaka n'imyaka na nyuma y'ubwigenge bw'icyabaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo izina rya Angela naryo ryazimiye, nyamara afite abamukomokaho bazwi. Abagera kuri 50 baherutse guteranira hamwe mu mihango yo kuzirikana amateka y'umukurambere wabo witwaga William Tucker. Umwe mu bamukomokaho, Felicia Tucker, yagize ati William Tucker yavutse mu 1624, niwe munyafurika wa mbere na mbere wavukiye ku butaka bwa Amerika. Ni umuhungu wa Angela na Antoni. Angela na Antoni bazanye mu bwato bumwe White Lion bashimuswe muri Ndongo. Angela n'abandi bazanye mu 1619 babaye intangiriro y'amateka maremare y'ubucakara bwamaze imyaka 246 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwaciwe burundu n'ivugurura rya 13 ry'itegeko nshinga mu kwezi kwa 12 1865. Muri iyo myaka 246 y'ubucakara, abirabura bose bageze ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na koloni zayibanjirije baje rero ari abacakara ni nk'ibihumbi 450, nk'uko Professor Henry Louis Gates Jr., mwarimu muri kaminuza ya Harvard, abyandika. Ababirabura barororotse ku buryo ababakomokaho muri iki gihe bagera kuri 45 million, nk'uko abahanga mu by'ibaruramibare babivuga. Nshuti zacu, iki kiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha ahaniyo bigarukiye, tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Ntimutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu mu kirundi no mu kinyarwanda imisi yose kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.